Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika. Muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Duhejeje gutanga intererano y'amatora ya 2020 tanze miliyoni 4,800,000 y'amafaranga y'amarundi. Tukaba rero twitabye akamu twatewe na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu.
Uwo ni umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda avuga ko ariko aratanga intererano y'amatora yo mu mwaka wa 2020. Ni inkuru tubafitiye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru mu Burundi, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi avuga ko abashingamateka bo mu runani mizero y'abarundi bihenze mu rwandiko bamushikirije, bavuga ko gusaba intererano z'amatora yo mu mwaka wa 2020 bihonyanga ibwirizwa shingiro. Umushingamateka Pascal Nyabenda yabishikirije kuri uno wa kane avuye mu banki nkuru y'igihugu gutanga intererano yo gushigikira amatora. Ni inkuru y'umugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga.
Igihe cy'isaha 5:30 ku musase w'uno wa kane niho umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yashika mu banki nkuru y'igihugu icamugenza kwari gutanga intererano y'amatora ya 2020 nk'uko yabibwiye abamenyeshamakuru ahejeje kuyitanga. Umushingamateka Pascal Nyabenda avuga ko yitavye akamo ka Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu.
Duhejeje gutanga intererano y'amatora ya 2020 tanze miliyoni 4,800,000 y'amafaranga y'amarundi. Tukaba rero twitabye akamu twatewe na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Ntiyateye akamu gusa ko guterera amatora ya 2020, mugabo yaratanze n'akarorero wenyene aratanga intererano ubwa mbere. Ni iki gikorwa rero catuzanye uno munsi kugira ngo dushobore natwe kwifadikanya n'abandi barundi mu guterera amatora ya 2020, kuko ni igikorwa ciza, ni igikorwa citeka ku murundi wese nkuko nabivuze akunda igihugu ciwe.
Igikorwa caranguwe kuri uno wa kane na Pascal Nyabenda umushingamateka atowe mu ntara y'Ububanza, cabaye inyuma yaho abashingamateka bo mu runani mizero y'abarundi barungikiye urwandiko wabarongoye. Muri urwo rwandiko abashingamateka biyemereza ingingo nshikiranganji igenga itangishwa ry'izo mfashanyo z'amatora ya 2020, bavuga ko yashizwe mu ngiro hahonyanzwe ibwirizwa nshingiro ku bijanye n'imyitwarariko y'aba bashingamateka bo mu bigenga mizero y'abarundi. Umukuru w'inama nshingamateka yashikirije ko basanze barihenze kandi ko bariko baraterera muri kino gihe.
Oui, je vis ce document de
cette urwandiko babo bashingamateka bo mu bigenga mizero y'abarundi, nibaza ko bari bihenze kubera ko mu nyuma banditse urundi rwandiko runyuranye n'ubwo rwa mbere kandi baratanguye guterera. Urongoye umurwi w'abashingamateka mu bigenga mizero y'abarundi ntiyemera ibishikirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka, avuga ko urwandiko banditse rutari rwo kwanka guterera amatora. Umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yabwiye Ijwi rya Amerika kuri telefone ko banka itangishwa ku nguvu y'izo ntererano, akavuga ko ku ruhande rwabo biteguriye guterera ku bushake atanumwe abakoreye ku mushahara. Nk'uko izindi nzego za leta ziriko zegeranya intererano z'amatora ya 2020, urwego rw'inama nshingamateka na rwo nyine ruri ku kivi. Uburamutswa urwo rwego rukurikiranira hafi ibikorwa bya leta, avuga ko mu minsi iri imbere abarurongoye bazoshikana muri banki nkuru y'igihugu ikizoba cabonetse. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru arabandanya. Haraciye ukwezi abategetsi b'intara ya Kirundo bahagaritse abakora akazi ko kugaburira ingenzi ibigori byokeje ku mabarabara n'ingingo basigura ko ije gufasha abanyagihugu gukinga inzara. Ku ruhande rumwe mu gihugu hagati iyo ngingo bayibonamwo urukiza. Ku rundi ruhande abari batunzwe n'akazi ko kotsa ibigori bavuga ko ubuzima bwabananiye. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel Dantoine Sabimana.
Nkuko vyemezwa na muganga Desire Nduwimana arongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya sida mu Burundi, ibiharuro vy'abanduro mugera bigenda bigabanuka muri rusangi.
Ibiharuro bishasha dufise turabona yuko turiko turatera imbere kubera yuko icigwa ibiharuro duheruka kubona vyashizeho n'icigwa na ankete yabaye mu mwaka uheze vyarerekanye yuko ubu mu Burundi tugeze kuri rimwe kwijana vy'abagendana mugera wa sida. Mukaba muzi yuko iyindi ankete yari kuba cyane cyane ngiye bita ankete EDES yari yerekanye yabaye mu kwezi mu mwaka w'2010 yari yerekanye yuko mu Burundi aba yari umuntu umwe n'ibice 4% bagendana umugira wa sida.
Nayo ibiharuro vyifashe gutyo mu gwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 24 ibiharuro ntibishimisha abo mu mugambi w'igihugu jeje kugwanya sida mu gihugu cy'u Burundi. Mu vyigwa vyakozwe mu mwaka w'2010 vyerekana ko ibiharuro muri uwo mugwi w'ugwaruka vyangana ibice 3% ariko mu mpera z'umwaka w'2017 ivyo biharuro vyaraduze ku bice 5%. Muganga Desire Nduwimana arongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya sida mu Burundi aratubwira igituma muri uyo mugwi ibiharuro vyaduze.
Ugwaruka rusanzwe ruhendwa na vyishi kubera rufite amaraso ashushe rero rurakunda guhendwa cyane cyane n'ibintu novuga bigize ubuzima nk'amafaranga n'ibindi, ugasanga rurahendeshwa ibintu cyane cyane abigeme. Ikindi nacyo twovuga ni nk'ingeso mbi dushobora kubona mu gwaruka, aho usanga hari kugwaruka uburuske usanga rugendana n'abantu benshi, izo ni ngorane ugaca usanga umugera uriko urarandagata. Aho nitwereka kuvuga rero n'izindi ngeso mbi nko kunywa ibiyayura mutwe, gufata ibiyarura mutwe, eka mbere n'abavyitera. Tuvuga ko no mu Burundi wacu bihari kuvyigwa biheruka kuba vyerekanye mbere ko n'uwo mugwi abarenga 10% bagendana umugira wa sida.
Muganga Desire Nduwimana avuga ko mugambi arongoye hari vyinshi bariko barakora kugira ngo umugambi leta yihaye uzoje mu ngiro. Uwo mugambi nawo nuko gushika mu mwaka w'2030 kiza sida cyaba caranduranywe n'imizi mu gihugu cy'u Burundi.
Mu byo turiko turakora hariho uguhimiriza abenegihugu cyane cyane ugwaruka bose kugira ngo bitabe kwikingira umugira wa sida, bamenye ingene wandugwa, hanyuma no kubahimiriza kandi kugira ngo baje kwipimisha. Kuko nkuko mubizi uwo mugambi uvuga yuko 90% by'abagendana umugira wa sida babimenya biciye mu kwipimisha, hanyuma ababimenye abarenga 90% bagashigwa ku miti, hanyuma kandi abagiye ku miti bagakurikiranwa neza kuburyo yaho kubashika 90% migera itibonekeza mu maraso. Rero kugira ivyo tubishike ko cyane cyane izo 92 zikurikirana, nuko 90 ya mbere iba twashitse ivyo navyo kugira tubishike ko no guhimiriza bene gihugu bose bakaja kwipimisha kugira ngo bamenye amagara yabo uwo abaganga basanzwe agwaye bakamushira ku miti.
Mu mugambi w'igihugu ujeje kugwanya sida mu Burundi bavuga ko bagiye guca mu ntara zitandukanye kugira ngo bongere bakaburira amahimiriza yo kwikingira umugira wa sida na cyane cyane mu gwaruka ko vyibonekeza ko ariwe bari kubara arigwa muri no myaka. Aho ni mugiye no mu mashirahamwe atandukanye akora mu gisata cyo kugwanya sida asa n'ayororokewe muri ico gikorwa cyo guhimiriza. Aho twovuga nk'amakirobe y'abanyeshuri yahora akorera mu mashuri atandukanye mu gihugu, ariko ubu asa n'atakiriho. Abajeje mu makirobe bakavuga ko atabagifata mu mugongo bene ayo makirobe. Ikarusi Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Harakoze Fidel Antoine Sabimana kuri iyo nkuru. Muradutunga gato byagoranye gato mu buhinga bw'ivyuma. Iyo nkuru twa tubashikirije niyerekeye leta y'u Burundi ifise umugambi wo kurandurana n'imizi umugera wa sida mu gihugu kugeza mu mwaka w'2030. Muri kino gihe ibiharuro vy'umwaka w'2017 vyerekana ko muri rusange abandura umugera bagabanutse ugereranyije n'ibiharuro vy'umwaka w'2010. Ariko igiteye amakenga nuko mu gwaruka ruri hagati y'imyaka 15 n'imyaka 24 aho ibiharuro vyaraduze. Umugambi w'igihugu jejwe kugwanya sida mu Burundi bavuga ko bagiye kongera inguvu mu mahimiriza kugira ngo ivyo biharuro bibandanye bigaruka mu gwaruka. Handi naho hari umugwi w'abantu 17 bandikiye umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu ntara ya Kirundo bamutura ikibazo cuko barenganijwe mu gutangaza akazi k'abazokora rusansuma rw'abazotora. Abo bantu bagira kuri 17 baturuka ku mutumba wa Cumva muri komine ya Kirundo, bidogera umugwi ujejwe gutegura amatora muri komine ko utisunza amategeko ya seni uca ushiraho abaturuka ku yindi mitumba barenga aho bavuka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Bamaze kubona ko akazi ko gusasuma abazotora ku mutumba bavuka ko kabakiye mu minwe, abo bantu 17 bavuka ku mutumba wa Cumva muri komine ya Kirundo bahisemo kwandikira urongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Kirundo. Umwe muri abo aratubwira bimwe mu byatumye bamurungikira iryo kete ryanditswe ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere kwaraye kurangiye.
Mu Cumva nta n'umwe bashoboye kuba bokuramwo aze gukorera ku mutumba kandi ari imvukira zabo. Twaravuze yuko muri appel d'offre seni yaba yaratanze ko abantu bashobora gukorera ku mitumba bavukako. Hariho n'akandi gace ka gatanu kavuga yuko abantu baba barigeze gukora mu matora canke bagakora ibindi bintu bisa navyo, yuko baba priorite kugira ngo baze bakore mw'iyo rusaso. Ivyo vyose nta na kimwe bisoni. Twaragiye ahantu bamanitse abazokora iyo rusaso turatangara tubonye atanumwe wacu arimo kandi bari badepoje.
Uyu mugeme we ari mu bateye igikumu kuri uru rwandiko avuga ko atamvo n'imwe yotuma abavuka kuri uyu mutumba bose babura akazi.
Jya kuko ndabizi twaradepoje turi abantu barenga 18, hanyuma rero natwe turafise amadiplome twarize nk'abandi kandi nabo nyene bahaye kuba mutumbi wacu. Harimwo abo twiganye canke se twahereje rimwe. Turashaka gusaba yuko natwe iwacu iterambere ntitworibura kandi imigambi natwe turayifise mu mutwe kandi turashoboye. Niba bishoboka rero natwebwe boraba tukaja ruhande y'abandi kubera natwe turafise ubwenegihugu nk'abandi.
Mu gusaba ko ivyakozwe bisubirwamwo barashikiriza impamvu z'ingene ibikorwa vy'amatora bishobora kutagenda neza kuri uyo mutumba.
Abantu badashaka kuvuga ku mutumba nk'ubageze mu gihe cyo gutanga ry'amakarata, kuko urabona ko nk'uwo twavuga barongoye centre ategerezwa kuba azi neza yirema ahantu abo bantu bashobora kuba baturuka aho batuye. Nacyo gituma rero tubona yuko nk'ubu bazanye umuntu atavuga kuri uwo mutumba mu gihe cyo gutanga ayo makarata, kubera bamwe bamwe usanga bari mu bikorwa runaka bikabagora kwashika, bizosha bigorana kugira ngo ayo makarata atogwe nk'uko zategereza. Twebwe rero twasaba yuko kabisa n'imiguri yuri hatizwa kuba nko muri abo batanu hakamwe nka bane basi ndatse kugira ngo tubare ku bintu bizagenda neza.
Pascal Mana ariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo CEPI avuga ko badaha akazi umuntu atabishoboye ngo nuko avuka kuri uyu mutumba. Asigura ko umutumba ushobora gukora ko abahavuka bose mu gihe babishoboye canke bakava ahandi mu gihe abahavuka atanumwe abishoboye. Mana ariyo avuga ko baraba ko uwasavye akazi ari umurundi imbere ya byose, ko afise urupapuro rw'umutsindo kandi ko atagira akazi. Bitaye ko uwarongoye CEPI Kirundo avuga ko abahawe akazi bose ari abanyakirundo. Asaba abafise akangonongono ko mu gihe babonamwo ubudakwije ivyo bisabwa ko bobimenyeshe. Kiretse abo bashikirije ivyo basaba mu nyandiko z'icese, hari n'abashikirije amakenga mu nyandiko biciye ku mbuga ngurukanabumenyi. Ivyabonetse n'ivyo muri komine ya Bugabira, aho abakwiragije ubwo butumwa batashimye ko ibiro vyiyandikiro bimwe bimwe bigizwe canke bigwiriye ko ubwoko bumwe. Ivyo vyatumye umuhuza w'abarundi agira icyo abivuze ko aho yari mu Kirundo kuri uyu wa gatatu Edouard Nduwimana yavuze ko abashyira amoko imbere bagamije gutera icuka kibi.
Batubwira yuko ibugabira ko abagiye muri sesi mu kwandika abatutsi bonyine ikibazo kibihe boba yabatutsi abarundi nimba basanga ari bashomereye gusumba abandi bugabira, ko bavuga bati baragira n'abashomeri n'ababangaha bagasanga nibo benshi bari bahari ikibazo kiriye. Ariko uno munsi abantu bashaka kugira ikibazo ziranyazwe biracitse abatutsi bari bandikiye ubugabira ugahiga uwo muntu ugiye kurana urwo rupfundo baba bafitiye abo batutsi cyangwa ugahiga uri kare. Ibyo byose ni ibyo gutera icuka kibi mu bantu. Ariko gutura mwe nk'abateje intwaro mu nda kuhabirira amagambo mukahagagira abateje intwaro cyane cyane, imwe murinda kuremesha abenegihugu.
Umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu ntara ya Kirundo asaba afise amakenga kuvyo gutanga akazi gusiguza ku migwi y'amakomine kuko ariyo yakoze igikorwa, ariko gushika ubu Pascal Manariyo avuga ko bigaragara ko batanze akazi bisunze amategeko. Anasigura ko bitari byoroshye kuko abatagira akazi bazanye amadosiye ari benshi. Akarorero ni muri komine ya Busoni aho ku bantu 245 bari bakenewe bakiriye amadosiye arenga 2,300. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika. Indongozi z'amadini n'amasengero zivuga ko zegwa n'ubuzima bw'igihugu harimo n'ivya politike n'ubwo bafise akarimbi ntarengwa ku kwinjira mu nzego zimwe zimwe z'igihugu. Ariko n'ubwo biri uko, urwego rw'abepiskope ba Katolika mu Burundi bavuga ko igikorwa cyo guhanura batagihengeshanya. Muri studio y'Ijwi rya Amerika, Diane Ndonse i Burundi aratwakirira abatumire bari kumwe.
Patiri Nechiteretse Lambert, umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi, turabaye bwakeye.
Bwakeye.
Namwebwe Pasteur Seth Nkeshimana, murongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu Burundi. Namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije.
Uno mutuza kuvugana kubijanye n'uruhara amasengero n'amadini muha ibijanye na politike y'igihugu. Reka dutangure tubaza mwebwe Pati, mbega ibijanye na politike y'igihugu mwebwe birabega?
Ibijanye na politike biratwega cyane rwose. Kubera ko Ekleziya mu butumwa ishikiriza urukiza rw'abantu bose, kandi urukiza rwuzuye nk'uko Yesu yabitubwiye avuga ati naje kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Iyo niyo nyigisho na Ekleziya Katolika ishikiriza kugira ngo abantu baronke ugo rukiza rwuzuye, no kuvuga urukiza kwa mu mpande zose, kuko umuntu murabonagizwe n'umutima kagirwa n'umubiri. Hanyuma rero Ekleziya mu gushikiriza iryo jambo ry'Imana iraheza rero igashaka yuko rimurikira abo bajejwe gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronke umuco ukwiriye batunganirize neza abo bajejwe. Nicyo bituma rero politike, ibyerekeye politike bituraba gose, kandi ntidushobora kubica ku ruhande kuko bigize ubuzima bw'abantu. Kuko abo bakristo dushikira ijambo ry'Imana bari kandi muri izo nzego za politiki. Hanyuma Ekleziya murabona iri kwishikira ijambo ry'Imana ikagerekeza no kugo ruhande rwa politike, icigirira heza igahanura igakebura kugira ngo abo bajejwe politike bisunge by'ukuri baronderere by'ukuri ineza y'abanyagihugu bose.
Ego, reka duhe ijambo Pasteur Seth Nkeshimana, nawe arongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero ariko rutarashobora guhurikirwamo na bose. Pasteur Seth Nkeshimana, mwebwe namwe mufasha gute abanyagihugu aribo bakirisu banyu kugira ngo bashobore kuba mu vya politike no mu bukirisu?
Ego cyane, biraturaba ikaba bituraba mu ntambuko zibiri. Ubwa mbere nuko novuga ko basa nabihebeye ibikorwa vya politike ko nivyo bakora mu buzima bwa minsi yose n'abanyamashengero yacu turongoye. No kuvuga n'abanyamashengero bituraba ro ku rugo rwego ko inyigisho dutanga ari inyigisho zitegerezwa kubarongora mu gutunganya no gutunganiza neza igihugu na beneco
n'abacirimo. Ni kuvuga yuko ijambo ry'Imana mwigisha rifasha ari ryo mucisha mu kugira ngo mwigishe.
Yego.
Ariko nk'ibyo igihugu kiba gisanzwe kiriko kirigisha navyo bigenda gute?
Ikete Paulo yandikiye Abaroma Itarashumi na gatatu, uhere ku murongo wa mbere, avuga ngo mwubaha abaganza, ko nta kuganza kutava ku Mana. Akongera ngo ukuriho kwazanywe n'Imana. Byumvikana yuko ijambo ry'Imana ari ryo rumuri rwa twese riduhamagarira kubaha abaganza. Yero batanze intumbero twebwe nk'abanyamadini, ico duca dukora nuko muri kwa kubaha duhamagarirwamwo na rya jambo ry'Imana twigisha, dutegerezwa kuba abambere kubaha.
Reka tugaruke gatoyi kuri Patiri Lambert Citegetse neza na neza muri ibyo bijanye n'ubuzima bw'igihugu mu bya politike mu bafasha gute.
Inyigisho ngengamibano z'Eklezia turabona neza aho Eklezia bwizwa gushimikira kugira ngo yunganire abajeje kurongora abandi gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronderere by'ukuri ya neza y'umuntu wari we wese. Kuko nko nabivuze intumbero ni imwe, ni ukurondera urukiza rw'umuntu uwo ari we wese. Ubwo nago rero ruboneka mu gihe umuntu aravye impande ziwe zose kugira ngo ashobore gushika kugwa urukiza rwuzuye. Hanyuma rero urabona yuko Ekereziya yigisha urukundo, ikigisha amahoro, ikigisha umwumvikano, ikigisha ikigongwe. Ku buryo bw'uko rero intererano Ekereziya itanga mu bwo buryo ari ukwibutsa, ukwibutsa inkingi z'amahoro isi ikeneye, inkingi z'amahoro igihugu gikeneye, inkingi z'amahoro umuntu wese akeneye. Izo nazo ni ukuri, ubutungane, urukundo n'ikigongwe.
Ego pasteur isetting ishimana yaje kuvuga yuko mu Baroma yuko havugwa yuko mukwiye kugamburukira abaganza. Mbega mu kubagamburukira harimo gufatanya nk'ubuye bavuze bati turiko twigisha kuri iki, ubwo butumwa namwe mukabutwara gucyo mu bakirisi umurongoye.
Iyo abaganza bafashe intumbero kandi izo ntumbero zama ari nziza, muri ya ntumbero yo gutunganiriza abarundi bose societe y'u Burundi kwigira neza, iyo rero hari ubutumwa bwa leta butanzwe nk'amatangazo twe turacishako. Karuriro harakunda kuza matangazo y'ibikorwa, imigambi ibyo gutandaga, imigambi leta ibifitiye ikeneye gushikana ku banyagihugu bo hasi.
Amanama
ni gake batubwira amanama, bakunda kutubwira ibikorwa, imigambi ibyo bakeneye gutangaza kugira ngo bushikire abanyagihugu ku rwego rwo hasi. Ikindi dukorana na cyane muri uku gufashanya n'ubutegetsi nuko dutumirwa mu manama kenshi mu nteguro z'ibikorwa n'imigambi ya leta nk'akarorero ibintu bita ama CSRP.
Ego nko muri kino gihe hari kwarigishwa bijanye no kwemeza canke guhakana iyinyanyirwa y'ibyirizwa shingiro nko muri ibyo bikorwa nk'intererano mugireyo bari nkiyi.
Nibaze ku kibazo kandi n'ubu arije mu gitumbereje ko
kuri mwese.
Ego muri iki gihe rero turi mu bihe vyihinyanyirwa y'ibyirizwa shingiro.
Ego ndabaje karorero hari nkisengero iheruka kuvugwa yo mu ntara ya Rumonge ari nyigisha yatanze kubijanye n'ihinyanyirwa nyene y'ibwirizwa shingiro. Imengo yabarigishije gutora ego cyane gutora oya, ariko yarigishije nayo yarafashije leta ibikorwa yari irimo. Bamwe bakavuga ati iryo sengero baryakoze nabi, abandi bati iryo baryakoze neza. Kuri mwebwe muvuga ku iki?
Jewe cunagomba mvuge icambere coco nuko nimba hari umurongozi w'ishengero kanaka yabyigishije uko avyumva, ubwo n'uburenganzira bwiwe, ariko ntaheza ngo acaserukira amadini yose. Jewe numva iyo mumbaza muti nka wewe uvuga gute, jewe novuga nti murazotora ikiri ku mutima. Aho ni noba mpagaze hagati na hagati.
Mwebwe namwe mwavuze ko mwigisha, hari ibyo mwaba mwemerewe n'ibyo mutemerewe mu bijanye n'intererano yanyu vya politiki, hari aho mugarukiriza? Murafisa karimi
turafisa aho tugeza nyene, kuko amategeko ya Eklezia hari kurira dufate yuko abasaserdoti bagira politike baja mu nzego za politike. Ibyo ntibirekuwe, amategeko ya Eklezia arabibuza. Hanyuma iyo bishitse rero akagiraho Eklezia isabwa kuja mu rweguru na ruriya za politike, ni ukubera ibibigize ku buryo budasanzwe. Ibibigize ku buryo budasanzwe kuko ntibiri muri kamere yayo canke ntibiri mu ndinganizo yabyo.
Yego nk'akarorero nk'igihe ishobora guhamagarirwa kuja muri izo nzego ni nkajyari.
Nk'akarorero ni hagiye bashobora gusaba yuko ngo abapatiri baje gufasha mu byerekeye urwego rujejwe gutegura amatora. Kuko ku rwego n'urwa politike canke hajya basavye yuko hagira abapatiri bogenda mu mu mugwi ujeje gutegura ibiganiro by'abarundi canke igihe haba kwego rujejwe amatongo naho nyene barasabye yuko
ego
ibyo byose mu nzo n'inzego za politique ibyo ro kugira bishike nuko leta cyangwa ubwo rwego rwarukeneye sacerdote rubwiza kuba rwabisavye icese eklezia hanyuma eklezia nayo ikabona yuko bibereye hanyuma rwigaheza ikishura igatanga inyishu hanyuma rero naho nyene iyo bamaze kwemera baraheza rero bagaca bagiriranira amasezerano kugira ngo uyo mupatiri yarungitswe mu kurangura ico gikorwa leta ya musavye akirangure hisunzwe akaranga kiwe kugira ngo nahava kora ibitandukanye nibanga giwe gyo busaseredoti
ego
mu gihe babona rero yari ko arabikora rero uyo musaseredoti akabona yuko ibyo bamukoresha biteye kubira cyangwa bituma ryabanga giwe bitosekara nje araheza rero yisunza ayo masezerano baragiranye akamenyesha yuko byukuri atabishoboye adashobora kubandanya akashobora nutanga imihoho nico ituma rero hariho rero aho tugeze kindi naco muri Eglise Gatolika n'ukumenya yuko mu gutanga nizo nyigisho ntaho ishobora gusubirira na rimwe abajejwe gufata ingingo z'igihugu kumbure ni naho umuntu ashobora kuvuga ati ekrezili nahigeza mugaba niho hari ububasha bwayo yo irahanura igasemerera bayumva batayumva mugaba yo iba yatanze intererano mugabo nta na rimwe naho batoyumva nta na rimwe izorota isubirira bamwe bajejwe kuyobora igihugu cyangwa izindi nzego z'igihugu
ego
aho rero niho twebwe tugeza
ego mbega nyine mwari ko muravuga kubijanye n'inzego zimwe zimwe mushobora gukenerwa kujamwo muri kino gihe ariko harategurwa amatora Ekleziya Katolika ntiyagiye muri uwo mugwi ujeje gutunganya amatora mbega nyine mwabonye navyo bitabereye
oya yena nababwiye yuko kugira ngo Ekleziya ije mu izo nzego yuko iba yabisabwe icese hanyuma igaheza nayo igatanga inyishu umukuru w'inama y'Episcopi Katolika y'i Burundi yarandikiye seni nkuko mwabyumvise ndetse no mu makuru aramenyesha yuko ico gihe basavye bari basavye yuko hogenda abapatiri babonye cari gihe twari tukiri mu gihe c'ubushikiro abapatiri bariko biteguri bategura ba Kristo muri Noheli aho rero nta mupatiri numwe abari hafi hanyuma kubera ko iki kiringo turimwo cyo kwitegurira nyene kwemeza cyangwa guhakana ibyirizwa shingiro kizobandanyura ko bazoyitora mu kwezi kwa gatanu hanyuma igihe twimirije tuzaba twinjiye mwikarema ibyo n'ibiringo byera ndabihambaye atamusaseredoti n'umushobora kubona kuko bose baba bakwiragiye mu butumwa bwabo bwa Kristo hanyuma rero ibyo nibyo byashikirijwe kugira berekane yuko byukuri ntabyo bashoboye ariko kandi ico womenye ico twubwizwa kumenyesha nkuko nabivuze nuko ukuja muri politike bapatiri mu gusabwa kuja mu izo nzego biba mu kuburyo budasanzwe kuko ntibabwirizwa kujamwo kuko ntibisanzwe biri mu mabanga yabo kuko wabyumvise nababwiye yuko hariho itegeko ry'Eklezia ndetse n'itegeko ry'amajana 285 mu mategeko mu gitabo cy'amategeko y'Eklezia rirabuza yuko abapatiri baja mu nzego za politiki yero birinze bishika no kubera yuko kihugu kiba cabonyiye ko yuko ari ngombwa hanyuma na Eklezia nyene gaheza ikabona yuko ari ngombwa bashobora kujamwa naye handi hoho ni irinze barinze bajayo ni kuburyo budasanzwe
ego reka tubashimire Patiri Citegetse Lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi turakenguruke ko mwitavye ikiganiro
ndabakengurukiye namwe no kunyishu mwaduhashije gushikiriza abariko baratwumviriza
ego namwebwe Pasteur Seth Nkishimana murongo rwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu Burundi musanze murongoye n'isengero
Pentecote International
ego turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
Ego natwe turabakengurukiye mwakoze kudutumira no hanyuma mwadutera iteka tuzobitaba.
Twibutse abatwumviriza ko twari ko turavuga kubijanye n'uruhara amadini n'amasengero aha ubuzima bwa politike y'igihugu. Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye.
Turagushimiye cyane Diane Ndonse. Kuri cyo kiganiro ari naho duhereje ibiganiro twa bateguriye kuri nosaha muri studio gatanu i Washington DC mwari kumwe na Aurélien Itangishaka. Ndashimiye na Facile Gabiyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije.